dusangire ijambo dusangire ijambo.
Hii ni Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Munikije. Uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro dusangire ijambo, ikiganiro twatumiyemo umufasoni n'abashingantahe batatu barongoye ibigambwe. Turi kumwe ubwa mbere na mbere n'umufasoni Konsili Nibigira arongoye umugambwe iprona, tukaba turi kumwe na Nyabenda Pascal arongoye umugambwe CNDD FDD, turi kumwe na Dr. Binani, Dr. Jean Minani arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragi rya Ndadaye. Twatwifuje kubona umushyantahe Leonce ngenda kumana ko twamurondeye akatari gake, sinzi ko ari ivyuma vyagoranye, ariko abashingantahe bose barashaka kuvuga ku kibazo turiko turaganira ku munsi. Ico kibazo akaba ari kibazo nkora mutima c'umutekano mu Burundi. Haragize iminsi havugwa amakuru menshi cyane rwose yerekeye ukuntu umutekano uguma utosekara mu Burundi. Hari amakuru avuga ko hariho abantu kenshi na kenshi muri iyi minsi bagenda bambaye amakoti maremare ikabakaja gutema abantu, hariho abantu bakomeretse, ngo hariho n'abantu bamaze kwicwa. Mu kiganiro cy'umunsi rero nashaka ubwa mbere na mbere mbaze abashingantahe ngaha turi kumwe tubabaze uruhara rw'imigambwe mu Burundi, imigambwe yarongoye mu kugerageza gufatanya n'abajejwe inzego z'umutekano kugira ngo ico kibazo gihambaye cyane rwose kiriko kiraza, kandi amatora ariko aregereza barabe kubucicarira inyishu ziboneke abarundi bazi batore mu mutekano atankomanzi. Nashaka ubwa mbere na mbere ntangure ko umushingantahe Nyabenda Pascal arongoye umugambwe CNDD FDD atubwira ukuntu abona ikibazo cy'umutekano. Hari amakuru yatangajwe ejo bundi mu minsi ihize atangazwa n'umushingantahe ajejwe umutekano akaba n'umushingantahe kandi ajejwe ntwari hagati, ariko aya makuru yasa natandukanye gato n'amakuru yatangajwe n'umushingantahe ajejwe imigenderanire i Burundi na makungu. Pascal Nyabenda, nashaka mutubwire icyo kibazo cy'umutekano cifaje gute mu Burundi.
Murakoze kumijambo mukumba icyo kibazo. Nagira ndabwire yuko gihe dushira amatora ya 2015 nkuko byamo bigenda ku yandi matora yose twabonye hano mu Burundi, haravugwa byinshi mugabo uko biba bivugwa siko biba kenshi na kenshi yushitse ugihugu hagati ukaraba ibabiko biraba ugasanga ibivugwa n'ibiko biraba ntibisa. Kubyereka umutekano rero nk'uko tubivuga, umutekano igikwata misi yose, ari nacyo gituma naho umuntu yavuga ati habaye ubusuma cyane hariya babonye abanaba cyane hariya hariho umuntu yapfuye, si ukuvuga yuko ari ibintu byadutse ubu nk'uko nabivuze umutekano ni wa misi yose. Ni ukuvuga rero ko inzego zijeje umutekano aribo bajeje kubikurikirana ku munsi ku munsi. Mu maraporo bamaze iminsi batanga bavuga yuko hari imigwi y'abasuma, hari imigwi y'abasuma haba mu gisagara cya Bujumbura, bakavuga mbere ko hariho n'abari bamaze kwita amazina, no mu gihugu hagati rero hakaba ubusuma butandukanye. Ni ukuvuga ko amaradiyo iyo abonye ibintu nk'ibyo kenshi na kenshi hari igihe usanga hariho abarenza mu kuvuga, ugasanga n'izi nyine bamaze iminsi bavuga ngo byarukoti, nk'uko mu yandi matora bavuga ngo hariyo abakura amenyo, hariyo abatera udushinge n'ibindi n'ibindi.
Ibyo byo babiva kuki Nyabenda Pascal, mwavuze ko ubwa mbere na mbere ibintu bitangazwa uko bitameze, mukavuga kandi ko hariho ivyo bintu vyigeze gushika imbere y'amatora mu 2010 ubu bikaba bisubiye kugaruka. Wibaza ko hariho imirwi canke abantu canke imigambwe yo bishaka gutera ubwoba abanyagihugu?
Nta umenya neza abaribo, ariko biboneka neza ko hariho abantu b'intumbero bafise ikintu bashaka gushika ko na cyane cyane cyo gutera ubwoba abenegihugu. Nk'ubu itariki 2024 ni mu ndwi imwe gusa abantu bazaza kwiyandikisha kugira ngo bazotore. Ugaca usanga rero ibyo bintu barabikuza cyane imbere y'uko abantu baza kwiyandikisha kugira ngo bazotore, kugira ngo nkumbure abatinza yuko amatora aba biboneke neza yuko atabantu bagiye kwiyandikisha. Nicyo gituma rero mu migambwe abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, twese twategerezwa guhagurukira rimwe kugira ngo nihaba hari ikibazo cy'umutekano tukibone kumwe, kandi uwo mwana aradumbanya amahoro y'umutekano tumugwanirize hamwe. Mugabo ntihabe abantu bamwe umengo birabanejereje yuko umutekano woba muke, abandi nabo bifuza yuko umutekano uba mwinshi.
Ku bwanyu ikintu coba gituma haba abarundi badashaka amatora ni iki?
Igituma abantu bamwe bamwe usanga bavuga ati amatora ntabe nuko hariho abamenyereye ukamisha kajagari mu bisanzwe iyi ntwaro ya demokarasi turimo iyi ntwaro ya demokarasi ahanini umugambo CNDD-FDD de wagwaniye ni intwaro abenshi badashaka kubera ko bari bamenyereye bya bindi by'amakudeta abandi nabo bakamenyera za ntwaro mugaburi bibanza mu bigaburira ku meza nico gituma rero ukunda gusanga bamwe bamwe ako gatima kakirimo bati usanga iyo hegereje amatora babona kumengo nacho bazokuramo kandi iyo amatora baye ubutsinze atsindira bose nico gituma rero usanga abenshi bashaka yuko hama kajagari iyo iyo habayere ibintu nk'ibyo byotuma ngira ngo yigizwe inyuma canke hakaba za ntwaro z'amagabura nyama ukabona umengo niho bakerebuka gusumba
nashaka mbaze na madame consili nibigira rongo y'umugambwe iprona niba uko ariko abona vyifashe kuvyerekeye umutekano
murakoze na jewe kumpa aka kanya kugira ngira ico mvuze kibazo cy'umutekano ugize iminsi umera nk'uhungabana mu bice bitari bike by'igihugu aha nagomba kuvuga ko naho umutekano utari bwagaruke wose igihugu iyo amatora yegereje hoho birunyuka mugabo twebwe umugambo wa desita na itona turi ko turabiraba ikibazo iyo tubikiye hirya no hino kenshi turasanga bene icyo kibazo kiza turamaze kubona hegereje amatora n'igisho kibazo kiraza mugabo hagaca ahongeramwo yuko ukudahana mu Burundi byaratumye abantu bimenyera wese ari no numvise mu radio avuga ngo kwica mu Burundi biroroshe cyo gaca wumva iyo abantu bageze ahantu bavuga gutyo ko ari ibintu biteye ubwoba nkagira nti rero umwe munsi ariko dutegura amatora n'ukuri uku kudahana kogerageza kugabanuka kuko uyu munsi baravuga ba rukoki ejo baravuga abandi n'ejo hazoza hari naho bavuga abandi rero nabyo biguma bituma imitima y'abarundi iguma ihuha
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose madame consili cyo kudahana mbega mu Burundi ko hakogwa ivyaha byinshi n'amakosa menshi uza arahana bose ntiyohinduka nka leta y'igitugu
oya je nibaza ko mu ikosa hariho amategeko avuga ati iri ni kosa iyo bamaze kuvuga ati iri ni kosa n'igihano kiba gitegekanijwe kiriho none ibyo bihano byoreka gukurikizwa gute basi umuntu agasoma agirigwa ikigongo mugabo muntu yamaze kubona yuko habonetse akigoro kuguhasha ko udahahije neza umuntu aragira ati iki kirashoboka nibyo bica bitugora niho abandi baca bavuga bati reka tubyure ubundi buhinga izindi strategi dukoresha kuko ibyo bya rugoki twumva uno munsi honorable mukuru w'umugambo CNDD-FDD yavuze ati baravuga ibyo gukura amenyo n'ejo hazovyuka ibindi mugabo nkagira nti umuntu agerageje guhana yogabano ubu murabona ko n'abanyagihugu batanguye gutangura kugira ati hatagize ubuseruka hakiri kare baca batangura kwihanira kandi bagaca bavuga bati twamwihaniye kuko tubazi ko nibamufata ejo bazoca bamurekura
mbega mugambwe wanyu namwe mubona ko ikibazo gihambaye ari uko hoba hariho imirwi canke abarundi bamwe bamwe badashaka ko amatora aba
icyo coco ni ikibazo kiriho no mu mugambwe wacu kirahari hariho abavuga bati ko twebwe ibintu tabirimwo amatora nashaka reke kuba bariho sino bihakana mugabo sumanya wo kubatuma ku rutoki mugabo ndazi ko biriho kandi ni henshi mbere murazoraba niyo hageze kugira batisira tugira intonde z'abatogwa hariho abakwira agahinga bavuga ngo ntimutore none ibintu bikunda gushika rero urumva hariho abifuza ko amatora aba n'abandi bifuza ko amatora ataba ari nabo nibaza ko baduza urwa mu rurerure hanyuma ntibashaka ibinyamakuru ngaho iwacu bikabafasha ugaca usanga rero bizohava bituma imitima y'abarundi bariko barifuza kuza kwiyandikisha kugira batore hariho baba bamaze kugira ngo mbega dutora ngo tugire iki ko tugikenye kwa kundi ko tukimerewe kwa kundi ko abatugiriye n'abaha n'aha tutarabona ko bahanywe ugasanga n'ibyiyumviro byinshi bica bibyuka bituma hariho abiyumvira konona mu bundi buryo n'abandi bagira bati twebwe ibyo bintu ntibituraba urumva rero gica kiguma ari ikibazo gihambaye twese twategereza guhagurukira na cyane cyane abakijejwe novuga nti amanama ajejwe umutekano araba conseil national de sécurité iragira inama ariko menga ingingo zifashwe kugira zijye mu ngiro hariho ikintu menga hariho intambamye ugaca ubona umenga rero n'abandi baca bafatiraho
Lika tuwaze na Dr. Minani na wenye atubigiru kunhu mumugambi wiyawona ichuki wazo chumutekano tekisimi migambi wakuli migambi nyabenda Pascal na madame konsili ni wigila balavuze kiwazo chumutekano kuhuwa hali huu hawa runi chanyimirgu imi yobifise mruhara yowa itinya kwa matora hawa mumutekano ukonamu niko muyona Dr. Jean Minani mwurongo mugambi fodebu nyakuri ilagi jandedai
kibazo cy'umutekano n'ubundi cyahoraho kuko uravye mu gihugu fama twasemereye ugasanga nk'igihe abantu bashaka kugira nk'amanama mu yindi migambwe hariho yindi migambwe yagize ugwaruka go kubuza abandi bigatuma bizana akajagari kandi ugasanga ugo gwaruka rubuza yindi migambwe ntigwahanywe bakurikije amategeko bose akabareka abandi bakwijajana muri ibintu byadutse muri no minsi ni ibintu biteye ubwoba kuko umuntu yavuze ko ari abasuma gusa sibyo na gatoyi ko abasuma ntibashobora kuba ari abasuma basanzwe ngo bagende bagende hose bambaye ico kimwe binyegeye ico kimwe bafise inkoho bafise n'imyambaro nashaka aha kumvikane ko niba ari abasuma basanzwe kandi ntacu wabunye leta yari yacyikora maguru masha kugira ngo ihashe ibyo bisuma nkuko madame Consilia yabivuze ukureka guhana n'ukwirengagiza guhana niko gutuma n'abantu barendegera nico gituma rero y'abanyagihugu baciye babyuka bakavuga ati twebwe turabona ko atawo ducungira umutekano neza usanga bunyene baca batangura kwirarira nako ndashima nyagihugu birarira ko babwizwa kwirarira ubu nta kundi icyakabiri ashaka kuvuga kwico kibazo rero ashaka gushimira abasirikare kuko baci bavuga bati icyo zo naha abapolisi barimo aragikora nitwo bareka bunyene dushye dushira hama position ibirindiro byo gufasha kugira ngo ibyo bisni abo bayobe ntibazoce mu minwe y'intoke ngo baze gukongera kuko ntibagiraho baca ubundi baze gukora ibara
Dr. Minani ntanze kwacira mu Dr. Minani ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane gose naho baba barabandi cyanki atababandi baba barabantu bari mu mirwi
y'ikibazo
mwebwe ikintu mugambwe Frodebu muri ko murakora kugira ngo mwifatanye n'inzego z'igihugu kugira ngo ico kibazo cy'umutekano ugumuhunga banagihagara niki
ubwambere na mbere no guhimiriza inzego tukazibwira kuko inzego z'umutekano ni z'ubwambere na mbere zishinzwe ico kibazo ubwa kabiri ni kubwira abanyagihugu bonyene nabonyene bagatangura kwirarira bagafatanya hamwe n'izo nzego bafashe abo bangushi bakabajana ku maposition cyangwa mu gipolisi ariko igishika nuko kenshi na kenshi abanyagihugu bavuga ati tubashikanye mu gipolisi bukeye mucamuvura nawe n'uwo mwafashe arimo arigamba
byamabyashi Dr. Binani hariho umufasi n'umushinga nawe bavuze ikibazo cy'abantu bashobora kuba bashaka kwa kukajagari kaba mbega abo bantu bambaye makoti ntibashobora kuja gutera nk'ahantu bubona ko bokingirwa n'abo bantu bipfuza ko umudurumbanyo umubandanya
urumva muvuze gucyo mutunze urutokere abari ku butegetsi batwara kuko niwo bonyene abo bantu bafashwe bokingirwa niwo bashobora kubakingira urumva we mwayugeze kure mu kubatunga urutoke no kuvuga ababatuma ariko si niba adakwa ari nk'umugambwe mu migambo cyane cyane ivuga yuko ibintu byohinduka ubutegetsi bw'ubwo buhinduka woba wipfuza ko hoba akajagari ubu nta mugambwe n'umwe wipfuza ko ibintu bihinduka biciye mu matora aya matora ashaka ko amatora ntabe
ukwipfuza ko ibintu bihinduka muri ko mukora iki mushinga Dr. Jean Minani muri ko mashikira abanyagihugu muri ko
barimo turitegura dushikira abanyagihugu tubigisha ko ibintu bigwizwa guhinduka ko tubwirizwa gutya mu matora hanyuma sende defite tukayitsinda
ego me reka tugaruke ku mushinga ntaye nyabenda Pascal atubwire nawe nyine iyo mirwi abo bantu bambaye amakoti baraja gutera ku musaga bakaja gutera hirya no hino mbega ni kuti inzego z'igipolisi zijeje umutekano zitarafata n'umuntu n'umwe muri abo bantu
ni murakoze gusubira kunyongera ijambo ko wabumenyesha makuru nagira ndakubwire yuko ibyo nyine byo gutanatana ko umwikomo byo gutanatana ko amakosa nibyo bituma inyishu y'ikibazo idatorwa n'ingoga ugasanga bamwe babita kuri bariya abandi babita kuri bariya ugaca usanga rero twama muri ibyo umushikiranganji w'umutekano ku maradiyo yashikirije yuko bamaze gufata iyo migwi y'abasuma kandi bamaze gufata abashika 20 muri abo 20 bamaze gufata uwo basanze yambaye ikoti numwe umengo bafashe mu Kamenge. Urumva rero iyo muri ko muravuga mukaguma muvuga ngo abambaye ibikoti abambaye ibikoti abambaye ibikoti namwe bwabamenyesha bakuru ngaho kwizwi rya Amerika mukabana yamuvuga ibyo kandi mushikiranganza bijeje yanabafashe bamwe muri abo basuma akemeza neza yuko umuntu 20 yafashe umuntu umwe gusa yambaye ikoti ucamba yuko ari bya bindi byo gukuza inkuru ngarutse rero kubyo Minani Dr. Jaminana ahirije kuvuga nagira ndamenyeshe neza yuko ni haba hariho umugambwe wifuza ko amatora aba kandi akaba mu mahoro n'umutekano n'umugambwe Saint-Defted kuko iki gihugu twarubatse amashuri tubaka amavuriro turasanura amabarabara ibisagara mu gihugu hagati hahora hari uturuuri ubugiye mu gihugu hagati n'amahitajura yasangayo nitwe bibere twogaruka tukisamburira ko tugasamburira twubatse ibikunda ibyo rero ariko aravuga ndabibeshuje abo bifuza yuko ibintu bihinduka ahubwo bashaka ko bihinduka nabi ahubwo nibaze tugende mu matora atekanye
tukiri kuri wenyine
bareke gukwiza ibintu byarukoti byarukoti bacu mutima abantu ngo hariho byarukoti byarukoti umugambo Saint-Defted uzana byarukoti ngo biumbarire twiriwe mu gihugu hagati ahubwo gukora ibikorwa rusangi umbega ko tujya guhagate gukora ibikorwa rusangi twogaruka tugashirayo umutekano muke ibikunda ndukuvuga rero yuko twe twivuza yuko ikibazo cy'umutekano tukibona kumwe ni haba hari inkozi y'ikibi twese tuyiruke ko ifatwe ihanwe ikindi abaza gusa nicyo nyene umupfasoni konsiya nibigira yavuze yuko rimwe na rimwe ushobora gusanga hari inkozi y'ikibi yafashwe mugabo ugasanga muhuye mu ibarabara yarekuye ibyo rero ni bibi
haravugwa makuru
bashaka yuko ibyo bituzwa kugira ngo ufashwe mu ikosa ahanwe kandi ahanwe bimwe bikwiriye
haravugwa makuru yuko abo bantu bashobora kuba bafashwa n'abantu badashaka amatora ba mu tohozwa rikora yakorwa mushyane Pascal Nyabenda hoba bamaze kubona ko abo bantu bari mu mirwi itandukanye canke mirwi kanaka canke imigambwe kanaka
oya nta migambwe begamiye nakubwiye yuko bafashe umugwi imbere wari wakoresheje n'udupira wambara wanditse ko n'izina wiyise n'abasuma nyere basanzwe ariko rero kubera ko twimirije ibi bihe by'amatora ngo tusanga abantu bashaka kubifatanya n'ibya politiki nasa yuko mu bihugu byose haba hehe muhabizi no mu bisagara bikomba kumenya abasuma bariyo za Nairobi za Afrika y'Epfo hehe abasuma bariyo mukaba se kuvuga yuko baba bafise intumbero za politiki n'ubusuma nyene busanzwe ariko kubera ubu muri kino gihe turi mu gihe kijanye n'ibya politiki abantu baca bashaka kubifatanya na politiki niho navuze nti bikwiye kubona ikibazo kumwe tukamunyeneye ku musuma yitwa umusuma mugabo ntidufata umusuma ngo tuse tumufatanya n'ibya politiki
madame konsili nibigira abantu bagize iminsi badurumbanya baja kusahura baja n'abasuma gusa canke hariho n'ubundi bugizi bwa nabi n'abicanyi n'abantu bari mu mirwi iriko yakora ibara mu Burundi muri kigihe
icyo kibazo njewe nibaza kugira bakingora kwishyura kuko n'ababa babafashe nibwo baravuga mu birage cyangwa mu gwingi ngo barabasoma cyangwa bari iki ni ukuri ntitubasha gukumbukirwa neza abo bantu abaribo kuko umugire zibonekeje muri komini iyi n'iyi bigasubira bikabonekeza muri komini iyi n'iyi bigasubira bikaza aha mugasanga aha abantu babishe abandi babatemaguye ni ukuri twari tugize iminsi tubona ahantu henshi biba mugabo ntibahora basiga batemaguye abantu ngo bice abantu kuri iyo migwi numvira sinzi ko nimwe navuga kare ko ari uburyo bushasha batoye abantu bica abantu abantu bagira nabi sinomenya neza kuko n'abajejwe umutekano baravuze bati twa bamwe n'abasuma abandi naba mugabo wumviriza abanyagihugu bashikiwe n'izo ngorane ugasanga nabo nyine ntibavuga bati naba hari naho usanga bashitse mu nzu bagatemagura umuntu ataco bamwibye urumva rero aho biragoye kukubera ntituraronka inyishu iduhumuriza jewe ndimwe kuwinyerekeye n'abandi batari bake ntituraronka inyishu itugira neza bapima ibi mu gihe ushoboye gusanga ahantu batemaguye abantu mugabo ugasanga batibye
Dr. Jean Minani umushyanahe Pascal Nyabenda yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kidakwiye kuba kiriko kirashika muri iki gihe aho imigambwe aho gusengera ku mugozi umwe kugira ngo bicarire icyo kibazo cy'umutekano usanga muri ko muratumana ko urutoki eka mutana ko amakosa mbega icyokorwa kugira ngo n'imigambwe itavuga rumwe na leta nayo nyene kuri ico kibazo ije hamwe na inzego z'umutekano kugira ngo batuze abo babisha iyo migambwe yokora iki gushika ubu nta kintu kiraboneka cerekana ko iyo migambwe iriko irafata iyo nzira
bashaka kugambira nambe ngaruke ku kibazo Pascal yaje kuvuga ni Pascal Nyabenda kuvuga ati ntibashaka sibo bo kwanka amatora iga su kwanka amatora amatora ashobora kuyagira nabi kugira ngo utere ubwoba abantu ntihagire umuntu numwe ashobora kugira gatima gutora uwundi mugambwe bavyita iterabwoba aha rero jewe nashaka mu kuvuga neza kuko yamwambwira ngo yamwambwira abantu ndatubwira ngo bakoze ibintu byinshi ashaka kumwishura ndamubwira ko ibyo mbona bakoze kurusha ubu ibindi mu ntwaro yabo biranga nuko habaye ubusuma bwinshi ibiturire byinshi no gusahura itunga ry'igihugu byinshi muri intwaro yabo ubwa kabiri nashaka kumubwira yuko igihugu cacu ari igihugu ca nyuma mu bihugu ariko igihugu ca mbere mu bworo ni igihugu ca nyuma mu butunzi ku isi yose rero iyo tuvuga ngo hari ibikorwa byinshi byakozwe kandi turabanyuma ku isi yose mu butunzi cyo ni cyambere icya kabiri abo bita abasuma baragenda bakiba twarabonye ibisuma ukujyo bikora baragenda bakiba bagatwara ibatwaye nti babagiye kwicana konseje kuvuga ati hariho naho usanga bahejeje bagenda bagatema abantu ntagenda kimwe biba uwo muntu wo mwita umusuma gute yagiye agatema abantu ntagita kimwe yiba ikindi cya gatatu jewe nashaka kubaza yuko atubwire yuko ukumengo bagenda ahantu gutema abantu n'ukwiba n'ukwinjira mu mazu y'abantu mengo ntibavuga cyo kimwe n'umugambo uri ku butegetsi ibyo rero byo bitera amakenga aho umuntu umbwira ngo turimo turaterana amajambo erega amajambo ntiyo tuyatera tubaza ati ni kubera iki abajejwe umutekano badahagurukira leta idahagurukira rimwe yose zigafata ingingo zikomeye zihambaye z'uko hagakaba abantu bakabatuza ko nije gikorwa cya leta cya mbere ibyo dushobora kumfasha twebwe abanyamigambi ubwa mbere na mbere ni uguhimiriza leta ubwa kabiri ni kujya mu banyagihugu tukababwira yuko babwirwa kwirarira bakabwizwa kwirarira bagafasha abashinzwe umutekano gufata abo bantu aho bateye bagahururana bakabafata bahagurukira rimwe abanyagihugu bafatane mu nda
ikibazo cyo
batuze bafatane gutuza
ikibazo
aho karanga
ico kibazo cyo kwirarira Dr Jean Binani turagikaruka koko ni ikibazo cyonyene gikwiye guharirwa ari cyonyene ko kwirarira bishora kuvuga ibintu byinshi cyane rwose nta gihugu na kimwe gitembere muri demokarasi aho abanyagihugu bashaka kubaha uburenganzira bwo kwirarira kuko urazi ko hashora kubaho ibyo bita mu gifaransa dérapage reka ariko tubanze twishure duhe ijambo reka duhe ijambo reka duhe ijambo inzego z'umutekano reka duhe ijambo Nyabenda Pascal nawe nyine yishwe kuri ibyo bibazo byose ushikirije nka bine
je nibaza ko atabyirengagije Dr Jean Minani arazi ko hano mu Burundi kandi si umugambo se ndefite de bari ku butegetsi harigeze kwaduka abantu bitwa bagatarina biba ugasanga barande bakubisikibuye ku rugi bakakwinjirana mu nzu bakiba mbese no kwica bamwe bakica ibyo byarabaye so kuvuga rero yuko ari bishasha kumba imigwi yiyunga hamwe ikagira ibintu by'ubusuma nabivuze ni nuko gusa baca bifatanya na politiki hanyuma ibyo kuvuga ngo nta bintu byubatswe ngo nta bintu byabaye ngo ahubwo ngo habaye ubusuma ngo habaye kwiba leta ngo habaye kugirane mbega ku ntwaro ya Frodebu yo kwerekana ibyo bakoze ibyo bubatse ibyahiye nibaza ko nta munsi n'umwe ndabona Dr Jaminana ari mu bikorwa rusange nta narimwe ndamubona no kuvuga rero yuko twarakoze twarubatse igihugu kandi n'ubu tubananya twubaka igihugu nibaza rero ibyo bindi avuga ngo ngo ku isi ngo turi muri ibi ngo ku isi turi muri ibi jewe nibaza yuko abarundi babona neza ko hari intambwe twateye mu bijyanye no kwiyubakira inyubako cyane cyane rusange amashuri amavuriro n'ibindi ibyo ntawe kwirirwa birandira ko n'ibintu biboneka n'amaso ikindi naco nagomba gushikiriza avuga ati hari gihe mu kugira ngo bagume ku butegetsi botera akajagari kugira ngo batere ubwoba abantu. Twebwe turakeneye gutera ubwoba abantu n'abanywanyi azitu wenyine araza abanywanyi dufise dukenera gutera ubwoba abantu. Noneho tugiye gutera ubwoba twasanga turiko dutera ubwoba abiwacu kuko nta mutumba n'umwe tutariko n'ahantu tutari. Ni kuvuga rero tugiye gutera ubwoba twaba tugiye gutera ubwoba abiwacu ahubwo nyene ni bya bindi ngarutse ko nibavugisha ukuri icyo bashaka nayo ubundi twebwe dushaka yuko umusuma dumfata nk'umusuma kandi umusuma yadutse ku mutumba uyu abene igihugu bahagurukire rimwe bamugwanirize hamwe. Hari amakomite ajeje umutekano hirya no hino mu gihugu yarashizweho kandi ahurikiwemo na bose ayo makomite akore kugira ngo afashe abageze umutekano. Ibyo navyo ariko aravuga ngo ibyo kwirari ibyo kwirari agomba abantu basubire batunga inkoho kandi mu gihugu twarazanye politiki ya disarmement yo gukura ibigwanisho mu banyagihugu ibyo ntibibaho. Rero ya makomite ajeje umutekano ayo makomite ajeje umutekano nayo icakora no gutunga gatoke aho hose babona hari bitagenda neza bakabibwira abajeje umutekano abajeje umutekano nabo bafasha abo basuma bakabashikiriza abajeje ubutungane.
Ego reka tugaruke na kuri madame konsili nibigirano nyene tumubaze ico kibazo n'ikibazo gihambaye cyane gose. Mwavuze ikibazo cy'ubukene mu Burundi ikibazo cy'uko turi mu Burundi buri ku rutonde rwa nyuma ibyo byose ntivyo babiva kuri iyo nyifato y'abarundi nyene baba bagatari n'ababa abibikoti baba binshinge murazi ko hari umutekano terambere rihaba nta bagwiza tunga bajayo ico kibazo niko bari kwisurira ko nk'impene ivyo byose iyo mirwi yose abo bakora ivyo byose naba batuma bose. Reka tubaze madame.
Ego nkuru murakoze kunsubiza ijambo n'ukuri numvise abo bashinga amateka bose baraboye umugambwe bariko baraharira ku bintu byinshi cyane ariko ico kibazo cy'ubukene ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kuba mu bishobora gutuma abantu bose bipanga uko biyorganiza gutya bati na twebwe mu bira turare turiye dutegerezwa gukora gutya. Ndasangira nti rero egome turabona amashuri yubakwa turabona amabarabara yubakwa mugabo hari aho usanga abanyagihugu bavuga bati muriko muraducishije barabara mu murima twahora dusoromamo canke mbega ayo mafaranga muriko muyakisha amabarabara kuko mufite imiduga muzogendeshamo ugasanga n'ukuri aho kugira ibyiza bituma abantu bagira bati turateye imbere turagize gute ahubwo amaganyi akabandanya aba menshi mu banyagihugu kuko baragira bati none n'amashuri baragira bati egome abana bacu bazokwiga mugabo nibiga ya minervare tuzoyikura hehe mbega amakayi tuzoyakura hehe hari imfashanyo zija ziraza hirya no hino mugabo n'ukuri uravye bukene abarundi bafise uravye bukene abana b'abarundi bavukiramwo biratuma abarundi bagira imitima.
Ubwo bukene ntibwogabanuka mu Burundi habaye umutekano mu Burundi abarundi bose bakuye impuzu mu maboko bagakora hakaba umutekano bose bakijijukira ibikorwa by'iterambere.
Yego cyo nicyo mugabo uno munsi tuvuze ibyo bikorwa rusange birirwa biraba hirya no hino ingene zatanguye n'ingere biriko birabandanya warabona neza ko umugambo uri ku butegetsi uri kubabwira uti reka tugumane abazodutora reka tubagume iruhande ku buryo mbere tutanabimenya n'ingene ibyo bikorwa rusange biba ku buryo mbere utamenya n'ingene bitegekanijwe ku buryo nk'undi mugambo ugiye gutegura uti ngiye gukora ibikorwa rusange hariya usanga babanza kubaza ngo bitegezwa gutegurwa na administration ngo bitegezwa gukorwa na bariya yego biriko birahinduka gato ariko atari cyane mugabo ibyo bikorwa rusange yego birazana iterambere mugabo ndumva dukeneye cyane ikintu cyo turemura ubu bukene ikintu cyo dutuma dusubira ku kivi tukarima hanyuma ejo batubwiye bati itunga ry'igihugu biriko rirakoreshwa gutya na gutya ntitubone amabiridingi abandanya aduga hejuru abandi nabo inzu zabo amwe ziko zibabomokera ko kubera tari tubatse mu bintu bikomeye abandi nabo badashobora no kuzubaka bazigurisha kubera bashonje.
Icyo kibazo tangana hagati y'abanyagihugu aho muvuze ko hubakwa amagorofa abandi nabo batagira naho bakika umusaya n'ikibazo gihambaye cyane rwose dukwiye gutorera umwanya wacu co nyene ariko ndabona n'akanya kariko karatujana nagomba tumire nk'abasozera mushiya ntahe Nyabenda Pascal munogwe mugambwe SNDDFDD ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe madame konsili nibigira murongoye mugambwe
murakoze namwe
ndabashimiye namwe docteur Jean Minani murongoye mugambwe Frode Bonyakuri iragi ryandadaye mwakoze mwese
Murakoze.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu dusangije ijambo cy'uyu munsi mugira amahoro n'umunsi mwiza.